guhambana iteka wahoze atwara Burundi major Pierre Buyoya byateye iteka n'umukuru w'igihugu cya Mali Banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Icyo bikoze mugenzi wacu akora igisata cy'igifaransa cy'ijwi ry'Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungitswe na leta y'u Burundi yari ahari. Uburundi nicyo gihugu perezida Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri. Umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwiye ijwi ry'Amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwa iteka mu gihugu ciwe. Yemeje ko Uburundi bwari bwemeye ko perezida Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa nk'umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi ry'Amerika rimuvuga amazina. Yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhare yaba yaragize mu iganabwa ry'umusubiriye perezida Ndadaye Melchior. Buyoya kandi ari mu basirikare b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye igihugu comuha. Umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu. Wemeje ko igihugu ca Mali arico casavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi ry'Amerika rifise avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe vyose kugira ngo ikiziga ca nyakwigendera Pierre Buyoya ikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori byo kumushingura iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza. Icyo bikoze ntacyo yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe. Uwanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzi w'amateka Emmanuel Nkengurutse yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi yamara kubisigarira vya perezida Buyoya bizotera bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
Igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora. N'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikorera ibintu byiza, ibintu bijanye n'ubumwe. Intwaro rusange, intwaro ya demokarasi arayigarukana. Indyane zabaye nyinshi cyane, aregeranya Abarundi, arabereka inzira y'ingene Abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana akaba amahoro. Ahubwo n'itunga rikomeye ku gihugu. Intatemwa yiwe yarikwiye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe.
Kuri we kubona kuva Buyoya yitaba Imana gushika ubu leta y'u Burundi ataco iravuga kuri urwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu.
N'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi, n'ibintu bituma amazi twese umurundi wese ahari turamaramara. Naho yoba ari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kunamira ikiziga ciwe. Hari ibihugu vyinshi ababo bapfiriye hanze batuma ko ibiziga vyabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka, ariko cane cane abatwara abategeka igihugu n'umunsi nibo bakwiye kumaramara. Vyerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe cyangwa basanga ibyiyumviro nawe cyangwa basa nawe.
Pierre Buyoya asubiye mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu, ariko niwe wa mbere igihugu canse kwakira ngo kimuhambise. Uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mwaka w'2016 ahambwa mu itongo ryiwe ikiriri i Bujumbura. Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu cya Somalia mu mwaka w'1983 ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu intara ya Bururi ari naho Bagaza na Buyoya bavuka. Nawe Cyprien Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana mu mwaka w'1994 ahambwa i Bujumbura. uwo ibisigarira byiwe bikiri mu gihugu cy'Ubutwise n'umwami wa kane mwambusa bangiricenge yitaje Imana mu mwaka w'igimekine 1977 mu mwaka w'ibihumbi 2017 igihugu cyiwe cyatatse gutahuka ibisigarira byiwe yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangiricenge ahambwa mu Busuwise abanyamari bemeye kugira inkotemwa ya perezida Pierre Buyoya icyibutso cy'amahoro kuko yafashe icyo gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 ni Bujumbura muri Katedrali Jean Mundi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwiye n'abahoze ari abanyacubahiro cyane cyane bakoranye na perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'ibihumbi 2003 Domitiano Ndayizeye Yves Sayinkumbo na Matias Tsinamenye bahoze ari ibyegera z'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona icyo bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yari ahari nk'uko amakuru twarose abyemeza byekuravene inkuru Kigali ku by'ijwi rya Amerika.